Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije bavandimwe namwe bagenzi muduteze amatwi. Ubu ni saa moya n'igice zo ku mugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Turi kwa kabiri tariki 14 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015. Hano muri studio 17 i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Thomas Kamirindi.
Batubwiye amakenga bafite cyane cyane n'ikibazanye n'ijambo baje gushyikiriza ku bijyanye n'ibihe by'amatora, yuko ari ugutera akama Abarundi yuko bokwirinda icyo cyose cyoza gihungabanya umutekano.
Uyo ni Laurent Kavakure, umushikiranganji w'Uburundi ajejwe imigenderanire n'amakungu, avuga ku rugendo rw'umutegetsi wa ONU ajejwe agateka kazi na muntu mu rugendo arimwo mu Burundi. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi nkuru twabateguriye turazibagezaho mu kanya gato.
Duhere muri Somalia, aho El Shabab yagabye igitero kuri Ministeri y'Uburezi mu murwa mukuru Mogadishu, yahitanye abantu 18 nk'uko umuvugizi wa Ministeri y'Umutekano ya Somalia Mohamed Yusuf yabitangarije Ijwi rya Amerika. Abandi bantu 15 bakomeretse nk'uko yabisobanuye abitabye Imana, barimo 8 b'abasivili, abasirikari 2 ba Somalia, umusirikare umwe wa Afrika yunze ubumwe n'abateye bose uko ari 7. Igitero cyatangijwe n'imodoka yaritezemo ibisasu yabanje guturika, yakurikiwe n'abantu bafite imbunda bahise batera mu nyubakwa bararasa. Ikigo ntaramakuru Associated Press kiratangaza ko abateye babanje gufata bugwate abakozi bamwe ba ministeri, abasirikare ba Somalia bafatanije n'Afrika yunze ubumwe batabaye barwana n'abihebyi kugera babatsinze burundu bagobotora inyubako ya ministeri yose. Iyo nyubako kandi ikoreramo n'indi ministeri ikora ibya peteroli n'amabuye y'agaciro. Leta ya Somalia yagennye ibihembo bitubutse ku bantu bose batuma abayobozi bo hejuru 11 ba Al-Shabab batabwa muri yombi. Muri abo bashakishwa cyane harimo umugaba mukuru wa Al-Shabab Ahmed Umar Abu Ubayed. Igihembo cyamufatisha kiragera ku madorari 250,000. Harimo kandi na Mohamed Mohamud Kuno, ukekwaho ko ariwe ushinzwe gutegura ibitero by'iterabwoba byose byo muri Kenya. Somalia yashyizeho ku mutwe we amadorari 150,000.
Muri Nigeria, umushingantahe Buhari Muhammadu aheruka gutorwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, avuga ko atotanga kizero kuko inzego zijejwe umutekano zizoshobora gutabara abana b'abakobwa 219 banyurujwe n'abagwanyi ba Boko Haram mu kigwati ca Chibok mu buraruko bw'igihugu haciye umwaka umwe. Kuri uno munsi wa kabiri, aho Nigeria yibuka umunsi abo bana banyuruzwa mu mwaka uheze, umushingantahe Buhari yavuze ati: "Ntituzi niba bishoboka kwa abo bana b'abakobwa bazoshobora gutabagwa bagakugwa mu maboko y'ababanyuruje." Buhari yaraherutse kunegura ibikorwa byagizwe na leta ivuyeho mu kugerageza gutabara abo bana b'abakobwa, avuga ko wewe agiye kugira ibitandukanye n'ivyo leta havuye yagize, akavuga ko umunsi wa mbere agiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu Boko Haram izobona ingufu zizova mu butegetsi bwiwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu Amnesty International ivuga ko abagwanyi ba Boko Haram bamaze kunyuruza abakenyezi bashika ku 2,000 kuva mu mwaka w'2014 utanguye, benshi muri bo bakaba babafashe ku nguvu, abandi bakabakoresha ku rugamba.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arakira uyu munsi Minisitiri w'Intebe wa Iraq Haider al-Abadi, uje kumusaba intwaro no kongera ibikorwa by'indege z'intambara zifasha Iraq kurwanya umutwe wa Leta Islamic. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kurasa inshuro zirenga 1,900 kuri Leta Islamic aho ngaho muri Iraq. Ivuga ko byafashije cyane ingabo za Iraq kwambura Leta Islamic ibirindiro byinshi harimo n'umujyi wa Tikrit. Ariko Leta Islamic iracyagenzura umujyi wa kabiri wa Iraq ariwo Mosul n'ibice binini by'intara za Ninive na Anbar. President Obama yohereje kandi n'abasirikare 300 muri Iraq kuba abajyanama b'ingabo z'icyo gihugu. Ari mu nzira, Haider al-Abadi yatangaje ko ashima cyane inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ko yifuza ko itubuka kurushaho. naho umuvugizi wa Perezida Obama Josh Earnest atangaza ko yatangaje kuwa mbere ejo ko ibyo Abadi byose asaba baza kubyitaho.
Akanama ka onikajejwe umutekano kafashe icyemezo cyo guha ibihano byo kubuza abakuru b'umugwi w'abaruberi b'abahudhi kugura ibigwanisho, kongera gasaba uwo mugwi kuva ku mugwa mukuru wa Sana no mu bindi bice uwo mugwi umaze gufata. Ako kanama kemeje iyo ngingo ku majwi 18 atawuyigwanyije, ariko Uburusiya ntibwatoye kuri ico cemezo. Iyo ngingo yateguwe n'igihugu ca Yorodania n'ibindi bihugu vya Arabu yaka uburenganzira abakuru b'ikirobere c'abahudhi kugira uruja n'uruza hamwe no guhagarika amatungo yabo. Abo bakaba ari Abdul Malik al-Hudhi na Ahmed Ali Abdullah Saleh, umuhungu uwahoze ari umukuru w'igihugu cha Yemen ashigikiye abo baroberi b'abahudhi. Mbere yuka kukanama gatora kuri iyo ngingo, ntivyari bizwi neza niba Uburusiya bwari bugiye gukoresha inguvu bufise zo guhagarika ico cemezo bitewe n'uko bwari bufise ubwo bubasha, kubera ari kimwe mu bihugu bitanu vyako kanama bifise inguvu zo guhagarika iyo ngingo. Uburusiya buvuga ko iyo ngingo yari gutegerezwa ivyo bihano vyari gutegerezwa guhabwa impande zompi ziri muri iyo ntambara.
Muteza matwi gahunda radio yacu tubagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu samwe n'igice saa 2 kumugoroba, tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Abakoresha email mushobora kudushikira mukoresheje adresi yacu, ni radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Site yacu ya internet nayo ni www.radioyacu.voa.com. Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Burundi. Imigambwe itavuga rumwe na leta irahamagarira Abarundi kwihereza amabarabara ku munsi weje wa gatatu mu gisagara cha Bujumbura kugira biyamirize ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu. Ni inkuru ya Desire Hatungimana.
Yohani Minani arongoye umugambwe Sawanya Frodebu nyakuri iragijyanda daye, umwe muri iyo migambwe yatunganije iyo myirekano, asaba Abarundi kwereka Petero Nkurunziza ko badashigiye kwasubira kwitoza mu kwitaba ku bwinshi.
Nashaka mpamagara Abarundi bose abari muri iyi migambwe yabahamagaye n'abatari muri iyi migambwe bamenye kwigikorwa kibaraba, kuko ni batahaguruka bonyene ngo bagwanire demokrasi yabo, bagwanire ibwirizwa shingiro ryabo bitoreye, ngo bagwanire amasezerano yarusha barose barushe, bakareka Perezida Nkurunziza akitozwa gatatu agahunyanga ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha. Ejo ntibazurire, kandi turabasaba kuzoza wese atazoza aza kugira akavuma, atazozaza ashaka konona no kwiba no gusambura.
Leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganje bw'intware hagati mu gihugu iragabisha abazokwitaba iyo myirekano iciye kubiri nibwirizwa rigenga imyirekano mu Burundi. Terence Ntahiraja umwunganirizi w'umushikiranganje amenyesha ko bazofatwa nk'abagumutsi.
Ubushikiranganje bw'intware hagati mu gihugu buragabishije uwo muntu wese azokwitabira imyirekano itajyanye n'amategeko, kuko azoba gumutse yuko ibihano bizomukurikira cyangwa ibadazogira ari wenyine azovyikorera ku gahanga kiwe hamwe n'ababiteguye.
Tubibutse ko ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye, abahurikiye mu mugambwe SNDD FDD bo mu Burundi bwose bari batunganije imyirekano mu gisagara cha Bujumbura kugira bashigikire Petero Nkurunziza asubire kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung, ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radio yacu akadomo.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira radio ijwi rya Amerika ni yawe radio yacu Tugume mu Burundi aho umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu igikomangoma Zeid Raad Al Hussein akomeje uruzinduko rwe uyu munsi yabonanye n'abantu b'ingeri zitandukanye barimo Ministre w'ububanyi n'amahanga Laurent Kavakure mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije Ministre Kavakure ibibazo bijyanye n'uburenganzira bwa muntu yavuganyeho n'igikomangoma Al Hussein
twebwe urugendo rw'iwa bikoragira mu gihugu cyacu uwo mutegetsi ajejwe ibiro biraba ibyerekeye agatera kazi na muntu mu biro by'Geneve mu gishyirahamwe mpuzamakungu yagize twe twabonye yuko ari agateka yateye igihugu cyacu kuko nigo rugendo rwa mbere agize mu bihugu bya Afrika kuva yizewe akazezwa ayo mabanga cyane cyane icyo twashimikiye ko twashimikiye ku byerekeye ibyo gufashanya n'ibyo biro by'ishyirahamwe mpuzamakunguni hamwe n'igihugu cyacu cy'u Burundi ahanini uko gufashanya kugenda neza cyane n'ikimenyamenya nuko ari twebwe yahereye ko nk'umugambi dufise nyamukuru yavuze yuko azofata mu mugongo n'ibizerekeye umugwi ujejwe ibyo kumenya ukuri no kurekuriranira kuko barawushigikiye cyane kuva ugitangura n'ibyigwa byose byagiye biragirwa hama rero bagashyigikira n'uyu mugwi ujejwe watera kazi na muntu ko Commission Nationale Independante des Droits de l'Homme hanyuma cyane cyane n'ikibanezereza n'uko kuvaho twugariye ibi biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ni kwitwa bita Benib haciye hajaho ibiro byabo hanyuma tukaba turabironderera uburyo kugira ngo bishobore gukora neza ivyo biro bifite icyicaro gikuru hano i Bujumbura mugabo biramaze kugira icyicaro i Makamba Igitega n'Ingozi cyane cyane twebwe twavuganye ibyo bijanye no gufashanya no gukorana ingendo rusanzwe dukorana neza mugabo rero murabona nk'aha baba baje muri ibihe by'amatora batubwiye amakenga bafise cyane cyane n'ikibazanye n'ijambo baje gushikiriza ku bijyanye n'ibihe by'amatora yuko ari gutera kama Abarundi yuko bokwirinda icyo cyose cyoza gihungabanya umutekano kugira ngo amatora abe mu mutekano ntangire bagatera kamo leta y'u Burundi bagatera kamo abanyamigambwe bagatera kamo abo mu mashyirahamwe yigenga nabo bose bekwa n'icyo kibazo cy'amatora
ari ikintu kigaragara umutegetsi Zeid Al Hussein yaba yasavye leta y'u Burundi kugira ngo ingingo zigaragara zotuma ibirego bivuga ko agateye akazi na muntu gatyozwa cyane cyane k'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta ikintu yoba yabasavye mu gukora muri leta n'ikihe ikintu mwamwe n'iki
oya ingene babivuga bavuga yuko nkuko tubabwira vuba yuko ari amakenga mugabo bari kubaraba ingene ibintu bigenda mu Burundi nk'ubu turafite ibyegeranyo by'ingene abantu biyandikire ngo baze bitoze ku rwego rw'abahanuzi b'abakomine barabona yuko mu by'ukuri agateye akazi na muntu muri ibi bihe bijyanye n'iby'amatora ukwidegembya kw'abanyepolitike kujya babifisemo amakenga atariko bimeze mugabo n'ibyo nyine yabivuze mugabo twebwe turamubwira yuko cyane cyane ashimikira yuko haba mu mvugo haba mu ngiro ibyerekeye umutekano w'uwariwe wese wo kubahirizwa nicyo kintu cyane cyane yashimikiye ko turaza mubwira n'ibi bijyanye n'izi mpunzi ziheruka kuja mu Rwanda n'ingufu ziriko zirashyirwa mu ngiro kugira ngo bashobore gusubira mu byabo mugabo cyane cyane ejo aho bukeye itariki 15 nubamesha yuko azokwakirwa n'umukuru w'igihugu mugabo cyane cyane azoremesha ibyo twita table ronde kuri bijyanye n'agateka kazi na muntu mu bihe by'amatora mu Burundi ikaba ari inama izomara umunsi wose abantu baharire hanyuma bafate ingingo kugira ngo izo ngingo nizo tuzosubira guharira kugira ngo turabe nyine tuzishyira mu buryo hanyuma rero acashikiriza ikiganiro bamenyesha makuru
Laurent Kavakure umushikiranje urundi ajejwe imigendanire urundi na makungu murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
yego murakoze
ibihe byashize byase giye cy'urubyiruko ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubaka ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Mukanya rero mwumvaga ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi amaze kuganira n'umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu igikomangoma Zeid Rad Al Hussein iki gikomangoma kandi cyabonanye n'abanyepolitike n'abanyamigambwe bose bo mu Burundi niyo nkuru Tabita Mukamusoni atwoherereje
Kugwe bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu niyo ishobora kuba intambamye yagateka kazi na muntu mu Burundi. Leon Singenda Kumana arongoye urunani ya DCE kibiri.
Yatubwiye rero ati je wivyo naje mvise nivyo numvise ndi ngaha. Nivyo ndiko ndumva aha muri iki gihugu hari uruhagarara. Iyo hari uruhagarara rero ntagateka kazi na muntu gahabwa. Turambwira ubwa kabiri ko hariho imigwi y'abantu bagwana iri kwishyirwa hijya no hino mu gihugu gira itera ubwoba abanyagihugu n'abaza kuyitoza. N'abanyamigambwe itavuga rumwe na leta turamubwira ko hari n'ikibazo cy'abantu bogiye muri amatora gahigana n'abandi bashize ko amadosiye cyangwa bagacirwa imanza abandi bagahezwa hanze abandi bari mu munyororo
abo banyamigambwe baciye basaba ishiramwe muzamakungu oni ko ritokwibuka kubogora yamaze gusesa niho singenda kumana ati urufunguruzo ruri mu minwe ya president Nkurunziza
twabwiye tuti mutsimba taza mahoro ahari iyo mubonye rero ibintu biri kwera gomba kuyahungabanya ja ningoga ntidukeneye ko ejo muzoza kudufasha guhamba abantu murondera amahera yo kufata ufasha guhamba abantu dukeneye ko muzoza kudufasha ngo kubaka iby'intambara yasambuye Ntidukeneye kuzoza muri komurondera amahera yo guhungura abahunze. Kora ubunyene aya matora ategugwe neza mugende mubwiye umukuru w'igihugu yuko ikibazo kijanye no kwitoza ubwa gatatu kizira kikaziririzwa abyumve kandi bose bavuze bose uretse umugambwe uri ku butegetsi bavuze bati icyo kibazo hamwe cyotora umuti gava mu nzu ati ntandi ruzosubira kwabo. Garangije atubwira ko bavyumvise ko azabivugana n'abategetsi arabe umuti kuboneka.
Meko bijanye ni myamyerekano muri komunategura yejo arico mwabivuze
imyerekano turiko turategura twavuze yuko ari isanzwe yemewe nibwirizwa nshingiro hakaba nirindi bwirizwa mukuri gwaruka gutera kwigikumu rijanye ninge nabantu bagenda mu myerekano cyanje bagakora amanama manini manini ibyo nibisanzwe nuko gusaba abantu acayifatanya n'aya matora bakumva umenga birateye ubwoba kwamweretse ko hariho nabandi baheruka kugira imyerekano hari benshi ubu mbere benshi kugira baronke nyishu basigaye baje mu myerekano niyo yabaye ingendo mu Burundi
ku rwande rw'umugambwe Sende David agirizwa gonyanga gateka kazi na muntu ibintu vyifashe neza muri rusangi Pascal Nyabenda arongoye umugambwe uri ku butegetsi
nkuko mubizi abanye politike uko twama tuvuga bamwe usanga bashima abandi ugasanga ntibashima kubganje rero nk'urongoye umugambwe se FDD nashimye intambwe tugize ko nashane cyane mujanye niyandikwa y'abazotora ko yarangiye ndashima yuko muri kino gihe kiriko turatangira intonde wamaze gutangira intonde z'abazitoza kuba baje nama bamakomi ne bazoza mu manama ya makomine
kubwo aramutswa umugambwe uri ku butegetsi ikiringo nawe cyari gikwiye gutera ikibazo
yagiye bigisata cyagateka kazi na muntu yashatse kwerekana ko ari karavugana na bamwe nabandi yumva umengo hariho impari kubijanye n'ikiringo cy'umukuru w'igihugu ico rero nanje nagize isho ndakivuga ko ndaheza ndashikiriza nti sinumva igituma ico kibazo gitera impari kandi n'umugambwe uvugwa ari umugambwe CNDP dede utaragira ikoraniro kaminuza ngo heze ushikirize uwo mukandida bavuga
urugendo rw'urongoye rwegorojejo gateka kazi na muntu mwishiramwe muza makungu oni nga mu Burundi ruzorangira kuri uyu wa gatatu tukabamenyesha ko ikiranga minsi ciwe kituwa irijwe nuko cyari cyateguwe iruhande yurongo inama nshinga mateka batashoboye kubonana kuri uyu wa mbere uyu munsi naho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ntiyashoboye kumwakira nk'uko byari bitegekanijwe muno mu kigohumura kiri mu ntara ya Gitega vyagenze uko nyene co kimwe n'inama mpuza makungu y'ibihugu bigiza karere k'ibiyaga binini uyirongoye ntibashoboye kubonana kuri wa gatatu bitegekanijwe ko ariho bazobonana na president Nkurunziza akanamushikiriza ubutumwa bw'abanyamigambwe ku kiringo cha gatatu kuri uwo munsi nyene warongoye ugwego gwagateka kazina muntu mwishiramwe mu zamakongoni azoca asubira inyuma ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Urubuga rw'abanywanyi ba radio ijwi rya Amerika kuri Facebook ni VOA radio yacu. Uyu munsi baravuga ku myerekano y'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi iteguwe ejo mu Burundi. Tubisomegwa na mugenzi wacu Edi Gwema.
Ibrahim Kasigwa aragira ati cyane gose ahubwo twari kwitangura uyu munsi tomorrow ni long time kuko ubuzima bubi turimo buterwa na manda ya gatatu ya Nkurunziza rero nukwirwanya hakirikare. Kibasumba Blaise yagize ati icya mbere nuko babashize hamwe kandi abashize hamwe Imana irabasanga mumubwire azagiraho yumve ko Burundi budakeneye umunyagitugu cyangwa ushaka kwicisha abaturage be niba mushize hamwe nta kizabananira dukeneye ubutegetsi bugendera ku mategeko bwubahiriza amategeko ntidukeneye abategetsi bakomeye cyangwa baramba ku butegetsi. Nimpagaritse Adrien yagize ati tuzoyijyamo cyane nibatureke twerekane umubabaro dufise manda ya gatatu n'indoto kuri bo. Bonaventure Uyisenga yagize ati mu Burundi hari demokarasi iyo haba Kigali ngo wirebere ngo ivumbi riratumuka. Jean Berekimas Baden we yagize ati nibayikore turabe cya gipolisi ko cyubahiriza amategeko. Angelo Rugigana we yagize ati ahubwo bari baratinze uwo ministri azahengama ariko nta mbaraga gifite samedi iyo bagize yari yemewe n'amategeko se atarebye neza azisangira he na Petero Nkurunziza na Adolphe Bunyoni n'abandi. Ni ukuri Set Benoit we yagize ati babareke nabo bazokwiyamirize abiyamirije ubushize gusa ntibazoririmbe indirimbo zirimo amajambo yo gutibanga n'ubuntu nkayo abaheruka bavuga kuko mu mico n'indero by'ikirundi tutari bwumve aho bamesura abantu ahasigaye haburana babiri hagatsinda umwe mana tabara Burundi. Fabien Ndayizeye we yagize ati mbega iyo CNDD FDD yagize mu ndwi iheze yari yemewe cyanke ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ntiryemerera umuntu wari we wese kugaragaza icyumviro kiwe abikishije mu myerekano. Ayo mategeko yubahiriza aba CNDD FDD gusa agakinyiza abandi barundi nayahe? Leta nimenye ko igihugu ari cyatwese hama ireke umurundi wese yishyire yizane mu byiyumviro byiwe igihe bidateza umutekano muke. Ubutumwa bw'abatwandikiye reka tubusoreze ku bwa Dangali Celestin Ntwari wagize ati basigeho kuko ukwigumura si umuco mwiza ahubwo ni harebwe icyakorwa kugira ngo bave mu kibazo aho kubyongera. Ngibyo rero bimwe mu bitekerezo by'abakunzi bacu batugejejeho kuri ubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA radio yacu.
Iradio ijwi y'America. Muki gihe amatora yimirije mu Burundi iradio ijwi y'America yatekaneje umwanya w'ibiganiro byerekeye amatora.
Nivyo koko tuzoha akaryo abanyepolitike abahinga mu byerekeye politike abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike ugwaruka abapfasoni abikorera utwabo abagwiza tunga kugira ngo badushikirize ibyumviro byabo kwitegurwa ry'amatora hamwe n'ukuntu yoba mu mutekano akaba ku mugaragaro ataguterana igitsure.
Abategetsi bazoba ariko barahiganwa nabo bazohabonera akaryo ko gushikiriza abanyagihugu imigambi yabo yo guteza imbere Burundi eka bazoshobora kandi no kugira impari zo kumenyekanisha no guhayanisha imigambi yabo.
Turabateye akamo mwese ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika tuvugira mu Burundi kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Shuti zacu rero mukanya turabadushoje ibiganiro byacu none mbere yuko dusezeranaho twabanza tukabibutsa muri make ya makuru twababwiye. Muri Somalia, Al-Shabab yagabye igitero kuri Ministeri y'uburezi mu murwa mukuru Mogadishu, yahitanye abantu 18 nkuko umuvugizi wa Ministeri y'umutekano ya Somalia Mohamed Yusuf yabitangarije Ijwi rya Amerika. Abandi bantu 15 bakomeretse nkuko yabisobanuye abitabye Imana, barimo 8 b'abasivili, abasirikare 2 ba leta ya Somalia, umusirikare umwe wa Afurika yunze ubumwe n'abateye bose uko ari 7. Hagati aho kandi leta ya Somalia yagennye igihembo gitubutse ku muntu wese watanga amakuru yatuma abayobozi bo hejuru 11 ba Al-Shabab batabwa muri yombi. Umukuru mukuru wa Al-Shabab igihembo kimugeretsweho na amadolari 250,000.
Muri Nigeria naho umushingantahe Buhari Muhammadu aheruka gutorwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, avuga ko atotanga kizero kuko inzego zijejwe umutekano zizoshobora gutabara babana b'abakobwa 219 banyurujwe n'abagwanyi ba Boko Haram mu kigwati ca Chibok mu buraruko bw'igihugu haciye umwaka umwe. Kuri uno munsi wa kabiri aho Nigeria yibuka uwo munsi abo bana banyuruzwa mu mwaka uheze, umushingantahe Buhari yavuze ati ntituzi niba bishoboka kwa abo bana b'abakobwa bazoshobora gutabagwa bagakurwa mu maboko y'ababanyuruje. Buhari yaraherutse kunegura ibikogwa byagizwe na leta ivuyeho mu kugerageza gutabara abo bana b'abakobwa, avuga ko wewe agiye kugira ibitandukanye n'ivyo bakoze, akavuga ko umunsi wa mbere agiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu Boko Haram izobona inguvu z'ubutegetsi bwiwe.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ubu ngubu muri aka kanya arimo araganira na Minisitiri w'Intebe wa Iraq Haider Abadi, aho rero Perezida Obama akorera muri Maison Blanche. Abadi yaje kumusaba intwaro no kongera ibikorwa by'indege z'intambara zifasha Iraq kurwanya umutwe wa Leta Islamic. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kurasa inshuro zirenga 1,900 kuri Leta Islamic muri aho ngaho muri Iraq, ariko kandi ikavuga ko byafashije cyane ingabo za Iraq kwambura Leta Islamic ibirindiro byinshi ku butaka harimo umujyi wa Tikrit. Nyamara Leta Islamic iracyagenzura umujyi wa kabiri wa Iraq Mosul n'ibice binini by'intara za Ninive na Anbar, ku buryo rero Haidar yatangaje ko ashima ibyo bikorwa byose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ko yifuza ko inkunga yatubuka kurushaho.
Ku ntambara ya Yemen naho akanama ka ONU kajejwe umutekano kafashe icyemezo cyo guha ibihano byo kubuza abakuru b'umugwi w'abaruberi b'abahudhi kugura ibigwanisho, kongera gasaba uwo mugwi kuva ku mugwa mukuru wa Sana no mu bindi bice uyo mugwi wamaze gufata. Ku kanama kemeje iyo ngingo ku majwi 18 atawuyigwanyije, ariko Burusiya ntibwatoye kuri icyo cyemezo. Iyo ngingo yateguwe n'igihugu cya Yorodaniya n'ibindi bihugu by'Abarabu yaka uburenganzira abakuru b'ikiroberi cy'abahudhi kugira uruja n'uruza, ihagarika amatungo yabo. Abo bakaba ari Abdul Malik al-Houthi na Ahmed Ali Abdullah Saleh, umuhungu wahoze ari umukuru w'igihugu cya Yemen ashigikiye abaruberi b'abahudhi.
Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nkuko twabibabwiye, kandi ejo abarundi baritegura imyigaragambyo.
Urakoze Thomas, inshuti namwe mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro twabateguriye kuri uno mugoroba bigarukiye ngaha. Tuboneho akanikanye kugushimira engineer Peter na Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro vyo kuri uno mugoroba. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Itangishaka
na Thomas Kamirindi. Maze rero mwibuka nyine yuko ibiganiro byacu bitaha ejo mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugera saa 12 n'igice, kandi mushobora no kubikurikirira kuri za telefone zanyu zigendanwa. Mugira umugoroba mwiza.
Murakoze cyane.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.